This is the Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Uno munsi ni ku wa kane itariki 25 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2014. Hano muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Eugenia Makankuse. Mwiriwe neza mwese, ikaze mu biganiro byacu byo ku mugoroba ku ijwi rya Amerika.
But this is also more than a health crisis. This is a growing threat to regional and global security. In Liberia, in Guinea, in Sierra Leone, public health systems have collapsed.
Uwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama avuga ku rugamba rwo kurwanya indwara ya Ebola. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho mu kanya gatoya. Abayobozi bo ku isi bateraniye mu nama rusange ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York ni kuri uyu wa kane, bavuga ku kibazo gikomeye cy'icyorezo cya Ebola kibasiye uburengerazuba bwa Afurika. Perezida Barack Obama akaba yafashe ijambo nyuma y'uko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon amaze gufungura iyo nama. Oriane.
Gucana urakoze Jeannie Mukankusi. Mu itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jen Psaki, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise amakenga menshi ku biziga vyatowe muri uzi gweru ruri hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu kwezi kw'indwi n'uko munani uyu mwaka, aho bimwe mu biziga vyatowe byari by'abantu baboshwe kandi batekeye mu mipfuko ya plastique. Psaki havuga ko n'ibindi bihugu byashikirije amakenga bifise kuri ubwo bwicanyi mu nama yahuje akagwi kajejwe gutohoza inyuruzwa n'izimira ry'abantu yagiriwe hamwe n'inama y'ibiro vya ONU bijejwe kugenduza agateka kazina muntu i Geneve ku itariki 12 z'ukwezi kw'icenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kugira amatohoza yemewe yihuta kandi ataho yegamiye kuri ubwo bwicanyi bwagizwe ayo mareta, agakorana n'imigu yigenga iva mu bindi bihugu kandi igizwe n'abahinga banonosoye gusuzuma ibiziga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga kandi ko abo bantu bishwe bakwiye kumenyekana kandi ko imiryango yabo ikeneye kumenya ibyabashikiye abakoze ayo mabi nabo bakarengukishwa imbere ya sentare.
Komite ya Croix Rouge mpuzamahanga iravuga ko miliyoni z'abantu muri Afurika bahura n'ikibazo cy'urugomo, inzara no guta ibyabo, bakeneye gufashwa bikomeye. Umuyobozi wa Croix Rouge Dominique Stillhart yasuye Repubulika ya Centrafrica, Sudani y'Epfo na Somalia. Yavuze ko ibyo bihugu byazahajwe n'ubushyamirane bikeneye cyane gufashwa kandi ko bikeneye ko amahanga harushaho kubitera inkunga. Yavuze ko huko ikiremwa muntu kifashe muri Repubulika ya Centrafrica ari ibintu bitoroshye, aho abasivili bihumbi biciwe mu bushyamirane hagati y'abarwanya ubutegetsi bakisilamu b'umutwe wa Seleka n'abarwanya b'abakristu ba Antibaraka. Stillhart avuga ko mu bantu barenga 500,000 bataye ibyabo imbere mu gihugu, bafite ubwoba bwinshi bwo gusubira, abenshi ngo bafite ubwoba bwinshi bwo gusubira iwabo. Sehati yabwiye ijwi rya Amerika ko gushyira imbere inyungu rusange no kugira ubukungu buhamye byarushaho gutanga icyizere cyo kurenga ku macakubiri.
Imigwi y'abaharanira agateka kazina muntu muri Siriya itangaza ko abagwanyi 14 hamwe n'abasivile 5 bahitanywe n'ibitero vyo mu kirere biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wo kugwanya umugwi Islamic State mu buraruko bwa Siriya, aho batera inyubakwa zibikwamo ibitoro zafashwe n'uwo mugwi w'abagwanyi. Ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siriya bifise icicaro mu Bwongereza kuri uno munsi wa kane bivuga ko ibitero vyo mu kirere vyabaye mu ijoro riheze vyagizwe mu turere twa Deir el-Zur n'ahitwa Hasaki. Ejo ku munsi wa gatatu naho abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba Saudi Arabia kumwe n'aba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bari baraye bagize ibitero vy'amabombe 13 mu buseruko bwa Syria muri ico gikorwa nyene cyo kugwanya umugwi wa Islamic State.
Radijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru tuyakomereze mu rasirazo rwo hagati muri Palestina habanye politiki batavuga rumwe n'imitwe ya Fatah na Hamas bemeranijwe gushyiraho guverinoma y'ubumwe izagenzura intara ya Gaza. Abategetse ku mpande zombi bavuga ko ayo masezerano yagezweho mu biganiro by'i Cairo. Ibisobanuro kuri ayo masezerano ntibyahise bitangazwa, cyakora hari amakuru avuga ko abategetsi batangaje ko ibyo bisobanuro bizaboneka vuba. Imitwe ya Fatah na Hamas yombi higenzura intara ya Gaza yemeranijwe gushyiraho guverinoma y'ubumwe nyuma y'ibiganiro by'amahoro hagati ya Israel n'ubuyobozi bw'Abanyepalestina byari byahagaze mu ntangiriro z'uyu mwaka. Guverinoma nshya ntiyigeze ishyirwaho kandi amezi intambara hagati ya Israel na Hamas yamaze himena amaraso yatumye abanyepolitiki batabasha gushyiraho ibyo bumvikana batabasha kugira ibyo bumvikanaho byari biteganijwe.
Ubufaransa butangaza ko indege zabo zo mu ngwano zagize ibitero byo mu kirere muri Iraq ku mugwi wa Islamic State. Muri uku kwezi niho leta y'Ubufaransa yifatanije na leta zunze ubumwe za Amerika mu mugambi wo gusambura uwo mugwi. Ahandi naho President François Hollande yimirije kugirana inama yihuta kumwe n'abategetsi biwe bakomeye ba gisirikare nyuma yaho umufaransa yari afashwe imbohe n'umugwi wa Islamic State ukorana na Islamic State muri Algeria wamwishe umuciye umutwe. Abo bagwanyi bishe uwitwa Hervé Gourdel yari afise imyaka 55 nyuma yaho uwo mugwi wasabiye ubufaransa guhagarika ibitero byo mu kirere bagira muri Iraq.
Iyi ni radio ijwi rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu makuru yo kumugoroba. Umwe mu bakobwa bashimuswe na Boko Haram yarekuwe. Amakuru dukesha polisi muri Nigeria avuga ko umwe mu bakobwa barenga 200 bashimuswe n'umutwe wa Kiyisilamu wa Boko Haram mu kwezi kwa kane yarekuwe. Umuvugizi wa polisi Emmanuel Ojuku yavuze ko uwo mukobwa ufite imyaka 20 ari umwe mu bari bafashwe na Boko Haram mu mezi atanashize. Yabonetse kuwa gatatu mu mudugudu wa Mubi muri leta ya Adawa. Uwo mukobwa yavuze ko yamaze iminsi myinshi mu bihuru nyuma yo kurekurwa na Boko Haram. Umwirondoro w'uwo mukobwa ntiwari wamenyekana, ntiwari wemezwa, cyakora umuntu mu basheshe akanguhe utuye Chibok aho abakobwa bashimutiwe yavuze ko izina ry'uwo mukobwa yatanze ritari ku rutonde rw'abatwawe na Boko Haram. Yavuze ko uwo mukobwa yahahamutse kandi ko adashobora kwisobanura mu buryo bwumvikana.
Ibiganiro vya radio yacu tubibashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 ibice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 ibice bitatu ikigali.
Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse ya VOA radio yacu, kuri site yacu ariyo www.akadomoradioyacu.voa. Abayobozi bo ku isi bateraniye mu nama rusange ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York kuri uyu wa kane bavuze ku kibazo gikomeye cy'icyorezo cya Ebola kibasiye uburengerazuba bwa Afurika. Perezida Barack Obama yafashe ijambo nyuma yuko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon amaze gufungura iyo nama. Mugenzi wacu Etienne Karekezi aratubwira bimwe mu byo Perezida Obama yatangaje.
Perezida Barack Obama yatangaje ko yiteguye gukorana n'igihugu cyose cyo ku isi cyumva ko urugamba rwo guhashya virusi itera icyorezo cya Ebola ari ngombwa. Bwana Obama yumvikanishije ko abandi bantu benshi bazahitanwa n'icyo cyorezo, ariko ko ubushake bw'ibihugu by'amahanga bufite ingufu nyinshi zo kugabanya umubare w'abantu bapfa n'umuvuduko wa Ebola.
But this is also more than a health crisis. This is a growing threat to regional and global security. In Liberia, in Guinea, in Sierra Leone, public health systems have collapsed.
Ariko iki si ikibazo cy'ubuzima gusa, iki ni ikibazo kibangamiye umutekano w'akarere n'uw'isi. Muri Liberia, Guinea na Sierra Leone, inzego z'ubuzima zarasenyutse. ubukungu buragenda bukendera. Niba iki cyorezo kidahagaritswe, iyi ndwara ishobora guteza amakuba ku mibereho y'abantu mu karere kose. Mu bihe tugezemo, aho ikibazo cy'akarere gishobora guhita gihinduka amakuba y'isi yose, guhagarika Ebola biri mu nyungu z'abatuye isi bose.
Bwana Obama yashimangiye ko kurwanya Ebola ari ikintu cyihutirwa muri gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko byagombye kwihutirwa no mu bindi bihugu. Mu ijambo rye, Perezida Obama yashimagije abayobozi b'ibihugu bya Liberia, Sierra Leone, Guinea ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika yo mu burengerazuba bihanganye n'icyorezo cya Ebola. Yashimagije kandi umuryango w'abibumbye ku ntera umaze gutera mu kurwanya Ebola. Perezida Obama yibukije abayobozi b'ibihugu byo ku isi ko ingaruka z'icyorezo cya Ebola zishobora kwadukira n'izindi nzego z'imibereho y'abantu kandi zikamara igihe kirekire.
And that's only possible if everybody chips in, if every nation and every organization takes this seriously.
Ibi kandi bizashoboka ari uko buri gihugu cyose, buri muryango ushyizeho akawo. Buri wese kandi agomba gukora ibirenzeho. Imiryango mpuzamahanga isabwe gukora vuba no gushaka abafatanyabikorwa mu bihugu ikoreramo mu buryo bwose bushoboka. Ibindi bihugu bikwiye kuzana imitungo ikenewe n'ubumenyi, haba gutwara ibintu mu ndege, abakozi bo mu by'ubuvuzi bakenewe n'ibikoresho.
Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, Margaret Chan, yamenyesheje abari muri iyo nama y'umuryango w'abibumbye ko kurwanya Ebola byahagurukiwe ku buryo burambuye. Gusa yumvikanishije ko icyo cyorezo kizakomeza kwanduza abandi bantu benshi mbere y'uko gihashywa ku buryo bwa burundu. OMS, ishami rya ONU ryita ku buzima, ivuga kandi ko ibintu bigenda bidogera muri Sierra Leone n'umurwa mukuru wayo Freetown ndetse n'umurwa mukuru wa Liberia Monrovia. Hagataho kandi banki y'isi yose yatangaje ko ihaye miliyoni 170 z'amadolari ibihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba byibasiwe n'icyorezo cya Ebola ku buryo bukabije mu rwego rwo kubifasha kugikumira. Ayo madolari yiyongera ku yandi miliyoni 230 banki y'isi yose yari yemeye kuzaha ibyo bihugu.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuri iyi nkuru.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Tunyarukiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Polisi y'u Rwanda uyu munsi yagaragarije Abanyarwanda abantu babiri bakekwaho kwica umukozi w'umuryango Transparency International mu Rwanda, Gustave Makonene, wishwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Imiryango ikoranira iharanira uburenganzira bwa muntu yari imaze igihe isaba inzego z'ubutabera gukura abantu mu gihirahiro. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi nibyo atugezaho.
Nyuma y'umwaka n'amezi abiri uwahoze ari umukozi wa Transparency International Rwanda, Gustave Makonene, yishwe, Polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abantu babiri ikekwaho kugira uruhare mu icwa rya Gustave. Umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha muri Polisi y'igihugu, Theos Badege, yabwiye itangazamakuru ko bakekwaho ko ari babiri bose bari abapolisi.
Twamenye ko abapolisi babiri uwitwa Koporo Yakaremi Nelson na Koporo Ndabarinze Isaac aribo bacuze umugambi wo kwica nyakwigendera Makonene Gustave. Aba polisi mu by'ukuri bahoze bakorana bombi mu karere ka Rubavu ku mupaka, bakajya bafasha abakora magendo yo kwinjiza amabuye y'agaciro bihishwa ngo no kuva Kongo yinjira mu Rubavu. Makonene Gustave mu kazi yari ashinzwe arabimenya ndetse ngo aza kuba burira nkubagira inama yo kuva muri ibyo barimo ko bishobora kubakora.
Mu minsi yashize hakunze kumvikana abantu imiryango yabo ivuga ko babuze ndetse hakaba n'abakekaga ko batakiriho. Itangazamakuru ryabajije umuyobozi wa CID Tewase Badege niba n'abo bantu bakwizera ko bagiye kumenya amaherezo y'ababo cyangwa se byakozwe gusa kuri Gustave. Imiryango mpuzamahanga yari yakomeje gusaba ko abamwishe bamenyekana.
Nta gitutu rero kizaruta agaciro yabo igihugu cyangwa se inzego ziperereza ziha ubuzima bw'umuntu. Ikikozwe uyu munsi ni iki? Nuko iyi dosiye yo hagaragaye ibimenyetso n'abashinjwa. Mwese murabyibuka, dufite ingero nyinshi zaho dushakisha umugizi wa nabi tukamupfa, tugakora tukiyambaza itangazamakuru, tukiyambaza abaturage, tugira department nta dosiye n'imwe tujugunye. Haba hari urwego rushinzwe ayo madosiye nk'ayo ngayo atakagombye gusinzira, ariko kandi afata igihe kirekire.
Bwa mbere umuyobozi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Theos Badege n'icyo avuga ku mirambo imaze iminsi inyura mu kiyaga cya Rweru ikaboneka mu gace k'i Burundi.
Abarundi Burundi nibwo bufite inshingano yo gukora iperereza. Mu mifatanye mu gukoranire dufite ntibibuza ko biramutse bisabwe twakorana. Nabasaba tugategereza umwanzuro uzaturuka mu bikorwa by'ibyo bikorwa bihuriweho cyangwa se nk'abarundi byabanje kureba mu ntango bazatangariza itangazamakuru.
Iperereza ku babo yaragize uruhare mu rupfu rwa Gustave rishyizwe ahagaragara nyuma y'aho imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu isohoreye ibyegeranyo binyuranye ivuga ko nta bushake bwabayeho bwo gushakisha abahitanye Gustave. Umuyobozi wa CID yabwiye itangazamakuru ko inzego z'iperereza zakomeje gushakisha uwahitanye Gustave, ko hari abandi bantu bari barafashwe bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu ariko bakagenda barekurwa nyuma y'uko bigaragaye ko uruhare rwabo rutagaragara, ko nta kurambika iyi dosiye byigeze bibaho. Mu minsi ya vuba abafashwe uko ari babiri barashyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye cyane Asumta kuri iyi nkuru.
Ejo ku muhingamo inama mpuzamakungu yarakoranye i New York ku kibazo cyo mu gihugu cya Somalia, Vice Perezida w'u Burundi, igihugu gisanzwe gifise ingabo muri icyo gihugu, yari muri iyo nama, akaba yarahaye ikiganiro mugenzi wacu Eddie Gwema. Aratangura yishura ko ku byo yashikirije muri ako kanama. Tubatega amatwi.
Mu majambo make twagiye twiyemeza yuko nk'uko amakungu yadufashije kuva mu bihe by'abitugwa by'ingwano kera, ubu natwe turi igihugu kimaze kugira akantu kayikano neza cyane, tukaba tuko turayifashamo rero haba muri Somalia, muri za Centrafrique n'ahandi n'ahandi. Tuca twiyemeza kubandanya tubafasha kugira ngo umutekano ushobore kugaruka neza muri Somalia. Tuca dusaba amakungu yuko baza bakadufasha mu kuduha uburyo ibikoresho kugira icyo gikorwa gishobore kugenda neza. Twebwe rero nicyo twokwita engagement total.
Ese mubona igihugu cy'u Burundi kifite igihe kingana iki kugira ngo gikomeze kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia?
Igihe ndi tukibona neza nyine cyo two tuvuga ko mugabo murazi uko tumaze kurenga ku bice bya gatatu bibiri mu bimaze kugarukanamo umutekano, muganaho nyine ni kuguma kugira tuyakomeze, hanyuma dufashe inzego ziriko zigenda zogira amatora mu mwaka uza, kugira ngo umutekano uba wabonetse ucushishwa n'ibikorwa bya politike bizotuma inzego zikorera mu gihugu cya Somalia zishobora kubandanya kubungabunga umutekano mbere bigaca bizije no gushyira abanyagihugu ku iterambere.
Nk'igihugu cyahuye n'ibibazo mu myaka yashize, muri iyi minsi mukaba muri abafatanyabikorwa mu gushakira amahoro ibindi bihugu, nk'amasomo mukura muri ibyo bikorwa ni nk'ayahe nyakubahwa Vice Perezida?
Cyangwa twe turagifite kuko turazi ko ingwano atari gukinisha, hanyuma tugaheza tukabona yuko imisi yose burya mu bikorwa by'ugarukana amahoro hariho ibikorwa bya gisirikare, mbwa tukamenya yuko visi yose ntiya n'imperuka bitegerezwa kujamo ibikorwa bya politiki, kugira ngo abanyagihugu twitabe n'igihugu bose ntihagire n'umwe yumva ko atari umwe n'igihugu akwiye, kugira ngo bose basinyire ku mugozi umwe babona ko ari abenegihugu. Ibyo nabyo bigaca mu matora atekanye kugira ngo bose babeho atabandi by'abangura.
Nyakuba Vice President nanone muzageza ijambo ku nama rusange y'umuryango wabibumbye nk'ubutumwa igihugu cy'u Burundi mufite muzageza kubateraniye muri iyo nama ubwingenzi n'ubuhe
twebwe tuzabashikiriza ijambo rikuru tubabwira yuko igihugu cyo mu mahoro n'umutekano yuko dukeneye cyane cyane yuko ibihugu dufata mu mugongo mu mugambi leta yemeje hamwe n'abanyagihugu yo kurwanya ubukene kugira ngo tugende dutera imbere mu bikorwa bya misi yose. Ikindi gikorwa kinini tuzobabwira ni uko mwaka uza tuzoba tufise amatora azova ku rwego umusozi kuzoshika ku rwego rw'igihugu. Ibyo nabyo akabikorwa bisaba uburyo bwinshi igihugu kumbure kitoshobora kwegeranya conyine kitarose abagifasha. Tugasaba rero yuko ukumva yuko bufata umugongo leta kugira ngo amatora azagende neza, natwe tuba twiyemeje kubandanya tubungabunga umutekano mu gihugu hagati kugira ngo bonabo badufashe kuronka uburyo kugira ngo ibyo bikorwa bize bigende neza cyane.
Urakoze cyane Edi Gwema kuri icyo kiganiro.
Nshuti mwumva radio y'ijwi rya Amerika, ubu tugiye kubagezaho bimwe mu byo abakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye. Uyu munsi baravuga ku kibazo cy'abarwanyi ba FDLR bagomba kuba bavuye muri Congo bitarenze itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 11. Ibyo batwandikiye rero byakusanyijwe na Fidel Niyongabo.
Abatwandikiye uno munsi ku kibanza cyacu cha Facebook bavuze ku byatangajwe n'abategetsi bo mu gihugu cha Republika Iranera Demokrasi ya Kongo bari ku cicaro cishiramwe mpuzamakungu in New York muri iyi ndwi, ko kuva ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2015 atamanyarwanda n'umwe wo mu mugwi FDLR azobakiri ku butaka bw'igihugu cha Republika Iranera Demokrasi ya Kongo. Jean-Baptiste Captain Harerimana ati: ndavyo bazokora koko kuva na kera nivyo bahora bavuga. Bonaventure uyisenga ati: reka tubitega amaso. Twizeye Imana Thomas ati: kubivuga ni kimwe naho kubikora ni kindi. Placide Tuyisenge avuga ati: aha iyo se kandi niyo turufu Kabila akoresheje, ivyamunaniye mu myaka 20 azobikora mu mezi atatu, ahubwo basubizeho umoja wetu. Kibasumba Blaise avuga ati: erega nta munsi n'umwe intambara yigeze irangiza ikibazo, ahubwo isiga ibibazo byinshi tubitega amaso. Ntituzi ko ibintu byananiranye imyaka 20 bizorangira mu mezi atatu, ahubwo abanyagihugu nibo bagowe babe bitegura guhunga. Edouard Ntarindwa we ati: mwiriwe VOA, reka turindire kuko ivyo nta gihe batabivuze. Munyembabazi Diogene avuga ati: reka turindire tuzorabe. Habimana Joseph ati: FDLR ntivyoroshe kuri leta ya Kongo gutorera inyishu ikibazo cayo, kuko bamwe ubu bigize abanyekongo gusa, ico baciza nuko boshira inkoho hasi bakaza mu gihugu cabo batarinze kuraswa ngo bahashirire. Nduwayo Prote avuga ati: ntibazo babishobora nibaja kurindira amahanga, uretse ko na FDLR baticaye. He Afazari Pasteur avuga ati: kuva na kera amajambo nk'ayo iravuzwe mu myaka yahise na za operasiyo nyinshi zaragerageje yamara ntacyo vyatanze. Ku bwanje ndemeza ko nta kizorangiza ikibazo c'impunzi z'abanyarwanda muri Kongo uretse ubushake bwa politike bwaba hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo mbere na FDLR, kandi erega amahoro ntazanwa n'intambara, ahubwo amahoro azanwa n'ugushake n'ukumvikana kwabarabwa n'ikibazo imbere y'abandi. Christmas Tuyizera ati: ntibagakwiye kubesha. Karekezi Inkotanyi we ati: ahubwo ariko batebeshwa n'ubusa, ariko vyanka vyakunda bategerezwa kubagwanya, nibatabikora tuzovyikorera. Theodore Nshimye Mukiza ati: vyabananiye mu myaka 20 bazobishobora mu mezi 2 gusa. Kabila agira ngo azo kuyamamerize iyindi manda avuga ko azohiga FDLR. Kirezi Pofia ati: barabesha na gakino kandi turabamenyeye. Theogene Twambazimana we avuga ati: tubitega amaso. Ivyo ni bimwe mu vyiyumviro vyashikirijwe uno munsi n'abadukurikirana ku kibanza cacu ca Facebook.
Fidel Niyongabo, urakoze cyane kuri ibi bitekerezo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abatwandikiye, nabo turabashimiye. tukaba kandi dutumira n'abandi bose ari abato n'abakuru abagore abagabo abakobwa abasore mwese mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu kuri radio Ijwi rya Amerika
ego caneje ni kandi barashobora no kutwandikira kuri email kuri radio yacu @gmail.com muri aka kanya reka tube tubahaya karirimbuka yasa babe baranezego yuko ako karirimbuka ya saa kaba nezereje
nibyo kari karyoshye nshuti twari kumwe ubu mukanya turadusoje ibiganiro byacu twababwira ariko muri make amakuru yavuzwe muri uyu mugoroba abayobozi bo ku isi bateraniye mu nama rusange y'icyiciro cy'umuryango w'abibumbye i New York kuri uyu wa kane bakaba bavuze ku kibazo gikomeye cy'icyorezo cya Ebola kibasiye uburengerazuba bwa Afurika Perezida Obama akaba yafashe ijambo yatangaje ko yiteguye gukorana n'igihugu icyo ari cyo cyose cyumva ko urugamba rwo guhashya virusi itera icyorezo cya Ebola ko ari ikibazo gikomeye bwana Obama akaba yumvikanishije ko abandi bantu benshi bazahitanwa n'icyorezo cya Ebola ariko ko ubushake bw'ibihugu by'amahanga bufite ingufu zo kugabanya uwo mubare w'abapfa byose ibi byose byafasha nyine kurwanya icyorezo cya Ebola akaba yanashimangiye ko kurwanya Ebola ari ikintu kihutirwa muri gahunda za Amerika avuga ko byagombye kwihutirwa nyine no mu bindi bihugu anashima abayobozi b'ibihugu bya Liberia, Sierra Leone na Guinea n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika bihanganye n'iyo ndwara
mu itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wijejwe imigenderanire n'amahanga James Saki yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise amakenga menshi ku biziga byatowe mu ruzi Gweru ruri hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu kwezi kw'indwi n'ukw'umunani uyu mwaka aho bimwe mu biziga byabatowe bari baboshwe kandi batekeye mu mifuko ya plastike Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kugira amatohoza yemewe yihuta kandi ataho yegamiye kuri ubwo bwicanyi bwagizwe ayo mareta agakorana n'imigwi yigenga iva mu bindi bihugu kandi agizwe n'abahinga banonosoye gusuzuma ibiziga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko abo bantu bishwe bakwiye kumenyekana kandi ko imiryango yabo ikeneye kumenya ibyabashikiye abakoze ayo mabi nabo bakarengukishwa imbere ya sentare
Komite ya Croix Rouge mpuzamahanga iravuga ko miliyoni z'abantu muri Afrika bahura n'ikibazo cy'urugomo, inzara no guta ibyabo bakeneye gufashwa cyane byihutirwa bakaba kandi bakeneye ko n'amahanga arushaho kubatera inkunga.
Nshuti mwese rero mukundira Ijwi rya Amerika niyo duhereje ibiganiro twabateguriye kuri uno munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Eugenia Mukankusi mugire ijoro ryiza.
Murakoze. Naheje mu gitondo saa 12 n'igice.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'izuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twa